ne Radyo Birce Amerika. Radio Birje America ivugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 naho mu Rwanda ni kuri FM ku murongo w'104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi ikisoro muri Uganda ni kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura udusanga kandi ku rubuga w'eshatu akadomo radio yacu voa.com no kuri Facebook X Instagram na YouTube kuri Radio yacu VOA kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mu Burundi bamwe mu banyamakuru ntibanyuzwe n'itegeko rwego rw'igihugu rugenzura itangazamakuru CNC rushaka ko bemeza ngo rizabagenge mu gihe cy'amatora
turashimye cyane yuko abarongo bimenyesha makuru uno munsi bashobora gushira umukono ku ngingo zizobagenga mu gihe cy'amatora
uwo ni Esperance Ndayizeye umuyobozi mukuru urwego rugenzura imikorere y'itangazamakuru mu Burundi sense ariko nyine bamwe mu bakuru ibitangazamakuru ntibishimiye iryo tegeko
nk'umumenyesha makuru w'umukenyezi hari ibintu twebwe biba bitugenga byo kudukingira twovuga yuko twebwe tugeramigwa kurusha uko umugabo yogeramigwa
uyu nawe ni Ella Queen na inkamiye umuyobozi w'imwe mu maradiyo akorera mu Burundi Inongita sanswe yawe ni muri Syria Gael Pedersen arasaba ko hajya w'inzego z'ubutegetsi bw'inzi bacyuho muri cyo gihugu. Na u France kuri uyu wa kabiri bwakuye indege zabwo z'intambara zo mu bwoko bwa Mirage mu gihugu cya Chad. Aya makuru n'ayandi ni mukanya gatoya ni mu gikore. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi intumwa idasanzwe y'umuryango w'abibumbye muri Syria Gael Pedersen kuri uyu wa kabiri yatangaje ko nyuma y'ihiriko ry'ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad ikihutirwa kurusha ibindi muri Syria ari ugutegura no gushyira mu bikorwa inzego z'ubutegetsi bw'inzi bacyuho mu gihugu Fidel Niyongabo nibyo atubwira
mu kiganiro haba amenyesha makuru Geneve mu Swiss Gael Pedersen yatangaje ko Syria ikeneye amasezerano yemewe Ikiringo fata kibanza serukira impande zitandukanye mu gihugu Pedersen yatangaje ko ikiringo nk'ico co tuma makungu akuraho ibihano yafatiye Syria hamwe n'impunzi zitahuka yavuze ko bitabaye uko ingwana ishobora gusubira kwaduka mu gihugu Gael Pedersen yavuze ko aka arakaryo ko guhindura ibintu muri Syria ko yamara abanyasiriya bakuriye kuhabonera karyo bonyene ubwabo bashigikiwe n'ishirahamwe ONU n'amakungu Ahmad al-Shara ayoboye abagwanya ubutegetsi azwi cyane ku izina rya Abu Muhammad al-Golani yemeye gushira habona amazina y'abategetsi bakomeye ba leta yakuwe ku butegetsi ya Perezida Bashar al-Assad bagize uruhara mu kuboreza igufa abanyagihugu Golani yatangaje ko udushimwe tuzotangwa ku bantu bose bazotanga amakuru ku basirikare n'abajeje umutekano bakomeye bagize uruhara mu byaha byo mu ntambara mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere leta y'Ubudagi yatangaje ko umushikiranganji wa mbere Olaf Scholz na Perezida w'u France Emmanuel Macron bakiye neza irangira ry'intwaro y'umuryango wa Assad batangaje ko biteguriye gukorana n'abategetsi bashasha hisunzwe iyubahirizwa ry'agateka ka muntu n'ikingirwa ry'ubwoko n'amadini biri kurushi
Radio Ijwi ry'America. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuri uyu wa kabiri yatangaje ko gufatira ibyemezo bikomeye Burusiya aribyo byonyine bizarangiza intambara bikazana amahoro arambye mu gihugu cye Fidel Niyongabo turacyari kumwe.
Iminsi mike y'inyuma yo kubonanye na Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron na Perezida yatowe muri Amerika Donald Trump, Perezida Zelensky yatangaje ko gukorera hamwe mu ntumbero yo guhagarika ingwano mu gihugu cy'iwe ari igikorwa gitegerezwa gushimikirwa ko kurusha ibindi. Yashimiye Perezida Trump kuba yari yemeje bikomeye ku byerekeye guhagarika ingwano mu gihugu cy'iwe mu buryo butarenganya uruhande na rumwe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko azi neza ko Amerika ifite ububasha bwo kurangura ibintu bikomeye cyane ibindi bihugu byo ku isi bitashoboye kurangura. Yavuze ko kugira ingwano mu gihugu cyiwe irangira hakwiriye kuba ubumwe hagati ya Amerika, Uburaya n'ibindi bice byo ku isi bishyira imbere amahoro n'umutekano. Perezida Zelensky yabitangaje mu gihe hari ibibazo ku kugena Amerika izobandanya ishyigikira igihugu cyiwe mu gihe Donald Trump yimirije gusubirira Perezida Joe Biden mu kwezi kuza ku ntwaro ya Perezida Joe Biden Amerika yarayoboye utwigoro two guha Ukraine imfashanyo ya gisirikare y'agaciro k'imiliyari n'imiliyari y'amadolari kugira ico gihugu gishobore kwivuna ibitero vy'Uburusiya. Inyuma yuko abonanye na Perezida Zelensky ku munsi w'Imana, Donald Trump yatangaje ko hotegerezwa kuba gahengwe bidatevye muri Ukraine ibiganiro hagati y'ico gihugu n'u Burusiya bigatangura.
Radio Ijwi rya Amerika tubibutsa ko aya makuru n'ayandi mushobora kuyabona ku rubuga rwa y3 akadomo radio yacu voa.com. Mushobora kandi kugira icyo muyavugaho cyangwa ibitekerezo mutanga mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook cyangwa Instagram kuri radio yacu voa. Muri Palestina, bashinzwe inzego z'ubuzima batangaje ko ibitero by'indege z'intambara za Israel byahitanye abantu 23 mu ntara ya Gaza. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Fidel Niyongabo, byagenze gute?
Mr. Joffrey, abategetsi bajejwe amagara y'abantu b'abanyapalestina batangaje ko ibitero by'indege z'ingwano za Israel byasambuye inyubakwa y'amagorofa atari make mu karere ka Beit Hanun, aho ni mu buraruko bw'intara ya Gaza. Bavuze ko benshi mu bishwe bava mu muryango umwe. Ubushikiranganji burejwe amagara y'abantu bw'abanyapalestina kuri uyu wa kabiri batangaje ko ibitero bya Israel muri Gaza imaze guhitana abanyapalestina bagera ku 44,000 n'8,000. Ibitero bya Israel byo kuri uyu wa kabiri mu ntara ya Gaza bibaye umunsi umwe nyuma y'uko umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu atangaje ko hari akaryo gashasha ko gushika ku masezerano n'umugwi Hamas yerekeye kurekura abanyayisraeli bagize imbohe mu bitero uwo mugwi wakoze ku butaka bwa Israel mu mwaka urangiye 2023. Netanyahu yatangaje ko ibyo bishoboka kubera umugwi Hamas watakaje inguvu mu buryo butari bwibonekeza imbere yaho bivuye ibikorwa bya gisirikare bya Israel ku mugwi Hezbollah ucuditse na Hamas hamwe n'itembagazwa ku butegetsi bya perezida wa Siriya Hafezela Murandunga Bashar al-Assad.
Fidel Niyongabo, reka tugushimire cyane, ariko utaragenda tujyane mu Bufaransa ho kuri uyu wa kabiri bwakuye indege zabwo z'intambara zo mu bwoko bwa Mirage 2 mu gihugu cya Chad. Uracyabitubwira Fidel Niyongabo?
Ufaransa bwakuye indege z'ingwano zabwo 2 zo mu bwoko bwa Mirage 2000D zari muri Chad nyuma yo kureta ico gihugu ihagaritse amasezerano yo gufashanya mu bya gisirikare n'u Bufaransa. Izo ndege zibiri zavuye ku butaka bwa Chad ku mutaga wo kuri uyu wa kabiri. Zahagurutse zivuye mu kibanza cya gisirikare cy'u Bufaransa ku murwa mukuru wa Chad N'Djamena, inyuma yuko inteko z'ico gihugu zije gusezera iz'u Bufaransa zateye zigana ikibanza cy'igisirikare kigwanira mu kirere cy'u Bufaransa kiri mu gisagara cya Nancy mu buseruko bw'igihugu. Iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Bufaransa Colonel Guillaume Vernet. Colonel Guillaume Vernet yavuze ko ibiganiro n'abategetsi ba Chad bibandanya ku gihe no kugena Bufaransa buzokura abandi basirikare babwo bagize inteko 1,000 ziri muri Chad, canke niba bose hamwe canke bamwe gusa muri bo aribo bazova muri ico gihugu. Mu gutangaza ingingo yo guhagarika gufashanya mu bya gisirikare n'u Bufaransa mu kwezi guheze, leta ya Chad yavuze ko ari ingingo ikomeye cyane izokwibukwa mu mateka y'igihugu cyaronse ntayo yo kwikokira mu mwaka w'1960. Yavuze ko bizotuma Chad itegekanya imigambi yayo yo gukorana n'ibindi bihugu hisunzwe iby'ico gihugu gishimikira ko kurusha ibindi ku rwego rw'igihugu.
Ukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mu dusange no kuri y3@radio.com. Mwumve ya makuru mukurikira n'ibindi biganiro. Uduhe ibitekerezo byanyu kuri Facebook, Instagram, YouTube na X kuri Radio yacu VOA. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika tuyahere mu Burundi, aho abakuru ba bimwe mu bitangazamakuru bihakorera bavuga ko babona inenge mu itegeko rizabagenga mu matora ateganijwe mu mwaka utaha. Urwego rw'igihugu rugenzura itangazamakuru mu Burundi CNC na bamwe mu bayobozi bemeje iryo tegeko ejo kuwa mbere. Inkuru Ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, Thierry Vendayishimiye arabagezaho.
Kumugoroba wo kuri uyu wa mbere inama nkuru y'igihugu ijeje kugenzura ibimenyesha makuru sense yarakoranije abarongoye ibimenyesha makuru kugira ngo basigurirwe itegeko rigenga amatora muri rusangi rigenga umwuga wo kumenyesha makuru hamwe no gushiraho izo genga inyifato y'abamenyesha makuru igihe cy'amatora yimirije iryo naryo abarongoye ibimenyesha makuru basabwe ko bagenda bariteye ku igikumu. Esperance Ndayizeye arongoye inama nkuru y'igihugu ijeje kugenzura ibimenyesha makuru.
Rero turashimye cyane yuko abarongoye ibimenyesha makuru uno munsi bashoboye gushira umukono ku ngingo zizobagenga mu gihe cy'amatora. Izo ngingo rero twaduje kuziganira ko zikaba zirimo bitari bike bizotuma umwuga wo kumenyesha makuru genda neza, bizotuma igikorwa cyo gushikiriza ibiba mu matora haba imbere mu gihe cy'amatora n'inyuma yaho bishobora kugenda neza. Twama dusubiramo ko uruhara rw'umumenyesha makuru n'intangere.
Isoko ryacu ryari mu bitabye iyo nama ritubwira ko iryo tegeko imbere y'uko ritegwa ku mukono ryateye imari nyinshi cyane. Abasi mbaza umutima arongoye inganda zo kumenyesha makuru mu kimenyesha makuru iwacu atanariteye ku igikumu aranegura ingene atamwanya bahawe wo kugihweza.
Barahamagara abatwara ibinyamakuru amaradiyo bose bagakorana hanyuma ukazibona ngo no munsi twigike ntibabagishije inama kumbure nabo baterera ibyumviro ukazibona amategeko ngayo agukorokeye ko nta cyumviro washizemo kugira bihinyanyugwe neza bishobora gukingira umenyesha makuru bikingire n'uwo mwuga wawe kuko urashobora gusanga bakoze ibintu bitakoreka mugabo ukazisanga ni ibintu bije ngo shira ku igikumu kubera iki batashobora kwiha umwanya abantu bakabinoganza batinyiki.
Icagira cy'urangwe inama nkuru y'igihugu ijejwe kumenyesha makuru sense Loha Kaganda niwe yasoma iryo tegeko ryanditswe na sense maze abarongoye abamenyesha makuru bakitwa ko bafise uburenganzira bwo kugira ko bongeyemwo canke bakuyemwo. Ariko umuyobozi w'iradiyo sese IBFM Plus Ela Queen Ayinkamiye avuga ko hari byagiye birashikirizwa bitafashwe nkama
nk'umumenyesha makuru w'umukenyezi hariho ibintu twebwe biba bitugenga byo kudukingira twovuga yuko twebwe tugera igwa kurusha uko umugabo yogeramiko ico rero nico cari gihazemo kandi nico twe twiteze yuko tugishikirije cojamo mugabo nticafashwe gose nkuko twari tubishaka mugabo twizera yuko amategeko y'igihugu aradukingira twizera yuko ico gihe c'amatora bazobifata ntitugire ibibazo muri ico gihe c'amatora.
Ikindi abarongoye ibimenyesha makuru banegura iryo tegeko ningene atangingirimwo ivuga ukuntu inama nkuru y'igihugu ijejwe kugenzura ibimenyesha makuru sense izokingira abamenyesha makuru igihe cy'amatora ariko igasigura kwico gikorwa kizokorwa n'ababarongoye. Muri iki gihe kandi itegeko rigenga amatora mu ngingo yaryo y'239 rirabuze ko ibiharuro byavuye mu matora habitangazwa umugwi ujejwe gucungera amatora utarabitangaza. Igihano cy'ihadabu ry'amafaranga ari hagati y'180,000,000 n'4,000,000 akaba ari cyo gitegekanijwe kuzohirahira akabitangaza. Abarongoye ibimenyesha makuru babona ko ari ukwaka umumenyesha makuru uburenganzira arekurigwa mu gukora amakuru ajanye n'amatora. Uwujejwe gutanga amakuru mu mugwi ujejwe gutegura amatora mu gihugu seni François Bizimana asigura ko atagishobora guhinduka kuri iryo tegeko.
Niko byanditswe seni nta kundi kandi rero iki gihano kugira kizotangwe siseni izogitanga ko hariho inzego zijejwe b'abapatenere n'ababarira bafashanya na seni bumvise uriko urabitangaza bazosomera itegeko kandi bazoca bakurondera. Niko bimeze.
Amatora ne niyategekanije mu mwaka w'2025.
Tuje muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kongo utangaza ko wafasha abasirikare ba leta mu ntambara yabaye hagati y'ingabo z'impande zombi ejo kuwa mbere muri teritwari ya Lubero. Ariko FARDC izo n'ingabo za leta irabihakana ikavuga ko ibinyoma. Jimmy Shukran bakomera yaduteguriye inkuru.
Imirwano hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23 yakomereje kuri uyu munsi mu bice bitandukanye bya teritwari ya Lubero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu uduce tuvugwa mu isibaniro ni Kase na Matembe, tumwe mu dukomeye tw'iyo teritwari. Uyu munsi imirwano yakomereje ahitwa Miyobwe na Kibaku, uduce kugeza ubu amasoko y'ijwi rya Amerika yemeza ko tukiri mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23. ayo masoko kandi yemeza ko kugeza ubu iyo mirwano irimo gutera umubare mwinshi w'abaturage bo muri utwo duce n'ahakikije guhunga. Bamwe berekeza muri teritwari ya Beni, abandi bo bagana mu mujyi wa Butembo ubu nawo ugaragara nkaho wibasirwa n'imirwano. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, umutwe wa M23 watangaje ko wabashije gufata mpiri abasirikare ba FARDC mu ijoro rishyira kuri uyu wa kabiri. Ibyabo basirikare byemejwe na Lieutenant Colonel Willy Ngoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23. Mu kiganiro yahajwe rya Amerika yagize ati: "Ntabwo twebwe dukeneye gushakira igisubizo cy'umutekano tunyuze mu ntambara. Twakomeje kwinginga leta ngo yicare tuganire, ariko byarananiranye. None muri ino minsi barimo gutera ibirindiro byacu biri ahantu hatandukanye hano muri Miyobwe baduteye. None twabashe gufata bamwe muri bo, ni ukwirwanaho twivuye inyuma kandi tukarinda abaturage." Muri video yanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga kuva mu masaha ya mu gitondo, hagaragayemo abasirikare batatu bari bambaye imyenda ya gisirikare ya FARDC bahatwa ibibazo n'ubuyobozi bwa M23. Gusa ijwi rya Amerika ntiyabashije kugenzura bihagije ku buryo twakwemeza ko abo basirikare ari bo. Twabajije Lieutenant Colonel Willy Ngoma umubare w'abasirikare baba bafatiwe ku rugamba. "Abafashwe bo ni benshi cyane, sintinya kubibabwira. Harimo abofisiye, harimo abasirikare b'inzego zo hasi. Bariya twabashije kwerekana n'abari bamaze kubazwa na serivisi zacu zitandukanye. Ubwo rero abandi baracyakurikiranwa, kuko hari abafite ibikomere barimo gukurikiranwa n'abaganga. Ubwo abo bose nibamara kunyuzwa muri serivisi zitandukanye za M23, tuzababereka kandi muzababona." Kurundi ruhande, igisirikare cya Congo FARDC cyahakanye ifatwa ry'abo basirikare, cyumvikanisha ko bitangazwa na M23 nta shingiro bifite. Mu magambo magufi, Colonel Njike Kayiko Guillaume, umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu ya Ruguru, avuga ko ibyo ari ibinyoma byambaye ubusa.
"Ibyo ni ikibazo gikomeye cyane. Imitwe ya M23 turayizi cyane. Nibyo koko imirwano imaze iminsi ba, kandi n'uyu munsi habayeho gutana mu mitwe, ariko nta musirikare n'umwe wa FARDC wigeze afatwa na M23. Ubwo se murabona ibyo byahera he rwose? M23 ibyivuga byose bibeshya, ibyo byo tumaze kubimenyera. Mbibutse ko ibyo ngibyo bikora kugira ngo yigarurire imitima y'abaturage ndetse na rubanda nyamwinshi."
Uyu muvugizi wa FARDC washimangira ahubwo ko FARDC ikomeje guhagarara neza mu birindiro byayo, ndetse ko hari uduce twinshi twa teritwari ya Lubero ubu tumaze gukurwamo abarwanyi ba M23. Colonel Guillaume Njike Kayiko yumvikanisha ko ibikorwa bya FARDC bikomeje mu rwego rwo kurandura Burundi imitwe yose ihungabanya ubutegetsi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane harimo n'uwa M23. Bamwe mu baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ko imirwano hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba M23 yanga igateza umutekano muke. Wilson Twitegure, umuturage wo muri teritwari ya Masisi, akaba n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, we hari icyo asaba FARDC ndetse na leta muri ibi bihe by'intambara.
"None rero icyo bagumya kutubwira, bakumbaga kujya baduha information nziza ejo tukumva ngo bageze ahantu runaka, nabwo bahavuye. Kandi urebye intambara ziragutinda, gisegeti nareke ibintu bya distraction, ahubwo bazana amahoro mu gihugu. Bari abasirikare barekanye kuri media, nimba M23 bayirukanye, nge nagombwa gusaba yuko na FARDC itwereke abasoda ba M23 bafashwe."
Uretse muri teritwari ya Masisi, kuri uyu wa kabiri imirwano yaba yakomereje no muri lokalite zitandukanye za teritwari ya Rucuru ihana umupaka n'iya Lubero. Amasoko ya FARDC atifuje ko amazina yayo atangazwa, yabwijwe rya Amerika ko M23 yateye ibirindiro byabo biri mu Limbi muri groupe Matongo Sheferi ya Bwito. Ibi birimo kuba mu gihe ku itariki 15 z'uku kwezi abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bategereje Luanda muri Angola mu rwego rwo gushakira hamwe umuti w'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ibiganiro bizaba biyobowe na perezida wa Angola Joao Lorenzo, umuhuza muri iki kibazo cy'umutekano muri Kongo. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yeah.
Radijwi rya Amerika basubize mu Burundi ahabera isabukuru yuza abategura n'abakina za filime bavuye mu bihugu binyuranye. Umwe mu bayobozi biri serukiramuco Leonce Ngabo amaze gutunganya filime zitari nke, yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije amubwira umwihariko w'iserukiramuco ritunganyijwe ku nshuro ya 15 mu Burundi.
Kivugo cy'uyu mwaka ugira inshuro 15 ni urwaruka n'ihinduka y'ibicu, icyo bita changement climatique. Icyo twagitore nuko muri iminsi hariho amasanganya menshi yabaye ndetse mu Burundi muga no mu yandi makungu. Tuba twifuza rero yuko abakiri bato bagira amareresi baronga icivugo bogendera ko mu guhingura amareresi yabo kugira ngo bakure inyigisho boshikiriza abenegihugu eka n'abantu bose.
Kugira mushike kuri iyo ntumbero mubona ku bwanyu hakwiye gukorwa iki, urwaruka rwokora iki, ubutegetsi bwokora iki?
Oya, kugira ngo dushikire iyo ntumbero urumva twebwe turarondera ingene tubigisha tukabumvisha icyo ari cyo ihinduka ry'ibicu aryo changement climatique, hama bagakuramo ibyiyumviro bamwe bamwe hari igihe bakuramo amareresi maremare abandi amareresi matoyi abandi birashoboka kuba documentaire.
Abantu baba bafite ubwo buhinga bwo gutunganya amareresi bangana iki mu Burundi? Amareresi ifashe gute muri iki gihe mu Burundi?
Nuvuga yuko ibindi by'amareresi mu Burundi kuva dutanguriye isabukuru mpuzamakungu ry'amareresi mu Burundi, abantu baranezerwa rwose bakagerageza kubikurikirana, kuko imbere ko tubitangura abantu bari bamenyereye kuraba amareresi yo mu bindi bihugu ko twebye nitwe bwarunga abahinga bazi kubikora cyane. Hariho iresi rya kera ryari rizwi cyane n'abarundi bose ryitwa Gitorengra, nakoze mu 1990. Hanyuma kuva ubwo rero nibo nagerageje kuzandegeranya urwaruka abigeme n'abasore kugira ngo nabo bashobore kugira ayandi mareresi tube benshi tugire icyo bita ubuhinga bwo gukora amareresi mu Burundi, industrie du cinéma au Burundi. Rero ndavuga buri mwaka uko dutera imbere hari ibintu byateye imbere mu bwinshi no mu bwiza bw'ayo mareresi, ku buryo nagenda bahimiriza nuko boza baragenda no mu yandi makungu mu bindi bihugu kugira ngo bashobore guhigana n'abandi.
Mu majambo make kandi mu gusozera, murashobora kutubwira intambamyi itunganywa ry'amareresi ryo barifise muri iki gihe mu Burundi?
Intambamyi mu gukora amareresi ntizibura. Bwa mbere hari uburyo aho umuntu ingene yize ibyo gukora amareresi formation, hariho intambamyi mu buryo novuga bw'ibyuma. Ngaha mu Burundi burya ntiturashikira aho turonga ibyuma bihanitse by'uko dukora amareresi meza ashobora kujya nko ma televiziyo y'ibindi bihugu. Hari ibyo bakunda kutugora. Hanyuma rero akaba n'intambamyi ya gatatu ni cyane cyane uburyo bw'amahera ko gukora amareresi bukoresha abantu benshi. Rero abo bose baba bakeneye kugira ngo tubagirire neza, tujye kubafungurira, kubaha imiduga izira bajyana hirya no hino aho tuza gufatira ayo masanamu. Ngo muri iminsi rero bica bitugora rwose, kuko tumaze iminsi ngaha mu Burundi dufite ikibazo gikomeye kugira ngo abantu baze baratembera aho bashaka hose, ariko tukaguma twizera ko bizotewe bigatunganya.
Leonce Ngabo, umukuru wa Festicab mu Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwa Hari Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe Federica, ndabashimiye n'abanywani bacu n'abariko baratwumvira.
Leonce Ngabo, umuntu utunganya amafilime mu Burundi, mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Imibare itangwa na ONU ivugwa ko mwaka 2022 ku isi abantu babarirwa kuri miliyoni 249 barwaye malaria, ku buryo yice abagera ku 668. Umubare wa Afrika niwo umugabane wa Afrika rero niwo wibasirwa cyane n'iyi ndwara. Mugenzi wacu Jean Mukankusi yaganiriye kuri iki kibazo na muganga Aimable Mbituyu Muremyi kuri ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC.
Ingamba zo kurwanya malaria ziba zishingiye ahanini n'ubundi kuri bwa buryo navuze bwa wa mubu uyikwirakwiza, kuko icya mbere ni ukuyirinda. Umuntu rero ayirinda neza akoresha uburyo butuma atarumwa n'umubu ufite ka gakoko. Ibyirumva rero bikorwa mu buryo bwo gukoresha inzitiramibu, ukayiraramo kuko iyo mibu ikunze kurumana cyane cyane nijoro umuntu aryamye. Iyo ni ingamba ikomeye ikoreshwa ahantu henshi ku isi, cyane cyane ku bihugu bya Afurika. Ingamba ya kabiri nayo ishobora gutuma umuntu atarumwa n'imibu ni ugutera imiti yica imibu bita insecticide imbere mu nzu. Iyo miti ikaba yakwica ari imibu ije mu nzu kuruma abantu, nibyo bikaba byatuma batarwara malaria. Ubundi bwirinzi tubona rero, hari abakoresha imiti yo kwisiga ituma imibu n'ubundi yari igiye kukwegera ihunga, bivuga ko n'ubundi utarumwa n'imibu. Izi ni ingamba navuga ko ari za rusange: gukora isuku aho umuntu atuye, kuvana ibidendezi by'amazi, gufunga amadirishya bukigoroba. Ibyo ni bituma tuvanaho ubwororokero bw'imibu cyane cyane aho duturiye, ariko bikanatuma imibu koko itabona ahantu yihisha, cyane cyane iyo dufite ibihuru bizengurutse aho abantu batuye. Ubwo ni uburyo bw'ibanze dukoresha mu kwirinda malaria. Hari abakoresha inkingo zitangiye vuba, ntabwo ziragira mu bihugu byinshi n'u Rwanda rurimo, ariko naho baha abadamu batwite imiti ituma batarwara malaria, igakoreshwa mbese nk'uburyo bw'ubwirinzi kuruta uko byaba ari uburyo bwo kubavura. Ingamba rero yindi ijyanye none no kutabara abagize ibyago byo kutirinda neza bakarwara malaria, ubwo n'abayirwaye. Ni ingamba rero yo kuvura abantu hakiri kare, ariko babanje gupimwa basanga bafite amaraso arimo twa dukoko twitwa plasmodium, bagahabwa imiti ituma bakira indwara ya malaria. Ni izo ngamba navuga z'ingenzi.
Yego, ingamba zarafashwe, ese mubona zikurikizwa cyangwa hari aho mubona hakwiye gushyirwa ingufu kugira ngo zibashe kubahirizwa cyangwa gushyirwa mu bikorwa?
Ingamba ziriho ziranakurikizwa, nubwo zifite nyine imbogamizi zitandukanye. Hari aho wenda usanga arimo kudohoka, cyane cyane nko kuryama mu nzitiramibu buri joro, aho usanga wenda umuntu ashobora kuba afite inzitiramibu ariko atibagirwa kuyikoresha, arushobora kwirambika mu buriri ananiwe agahita asinzira adashyizeho inzitiramibu nubwo yari ayifite. Hari n'ushobora kubona amaze igihe kirekire nta mubu abona mu nzu cyangwa atarwara malaria, agatangira kwibaza impamvu akeneye gukoresha inzitiramibu buri joro. Abo turabona cyangwa se abazikoresha mu buryo bundi bubyara inyungu, abazikoresha mu burobyi bw'amafi, abazikoresha mu kurinda imyaka yabo ngo itaribwa n'udusimba. Ibyo byo tubona ko bikunze kuba cyane cyane ahantu malaria itangiye kugabanuka, bagatangira kuba bazikoresha ibindi bitagenewe. Ariko ingamba iyo zihari zatanzwe neza, hagakorwa ubukangurambaga, tubona ko zikora kandi zigatanga umusaruro.
None ubu inama mwaha abadukurikiye muri uyu mwanya mu bijyanye n'izo ngamba nyine, ni iki mwabasaba kubafasha kugira ngo izo ngamba zibashe gutanga umusaruro?
Ingamba zo ku malaria bisaba uruhare rwa buri wese, cyane cyane ariko bihereye ku muturage ku giti cye. Hari aho usanga kenshi biharirwa Minisiteri y'Ubuzima, ariko kurwanya malaria ubundi bikegwera kuri njye, bigahera kuri wowe, kuko mubu ugenda uruma umuntu ku giti cye, ntabwo ugenda ugamije ikigo cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima, ahubwo buri wese akwiye kugira uruhare rwe. Ubwo rero bigenda bitandukana bitewe n'aho umuntu aherereye. Hari abo duha inama zo gufungura amazu yabo ngo dutere umuti, ngo ndavuga mu Rwanda kuko uturere tumwe na tumwe hari uduterwa umuti imbere mu nzu, hari uturere tugenerwa inzitiramibu. Aho rero dutanga ubutumwa bugenewe umuturage ariko bitewe n'ingamba Minisiteri y'Ubuzima iba yarateganirije. Nko kwivuza hakiri kare, abo hari ingamba yihariye aho mu Rwanda abajyana mu buzima bafite ubushobozi bwo gupima ndetse bakanavura malaria hakiri kare. Ubwo rero dukangura cyane cyane abaturage, umuntu wese ufite ibimenyetso bya malaria ko yihutira kugira ku mujyana mu buzima kugira ngo amupime, hanyuma nasanga arwaye amuvure hakiri kare. Ni ubutumwa rero bw'ingenzi cyane tugeza ku baturage aho bari hose, kugira ngo turebe ko ingamba zihari zakomeza gutanga umusaruro.
Muganga Aimable Mbituyumuremyi mu kiganiro na mugenzi wacu Eugene Mukankusi bavugaga ku byerekeye kwirinda indwara ya malaria. Ninaho tusoreje amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba nshuti mukomeje kudutega amatwi ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika kuri mikro kare kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.